ingino, ingino, ingino kwira jo inzamba.
Kino kiganiro gicijya nino amakuru yo mu Burundi mu karere ka Afrika y'ubuseruko eka nayo muri Afrika ndi muri kino kiganiro cyanyu bidusiga inyuma n'ibibera ku yindi migabane y'iyi mugishikirizwa na Desire Atungimana.
Ndabahe mwiriwe abandi baramukije bakunze ibigano bya Dinzamba gateka kawe ni kigano cy'inkino mushikizwa na Jedi Zira Tungimana kuri micro ningabwe ivyo mane je spend w'Imana uno musi turagaruka kandi ku mugese rukira gihugu intamba mu rugamba abakinyi benshi batangwe kuza barashika abandi bari mu nzira hanyuma taza kubabwira ingene umugwi uri kuri tegura turaza kandi gukubitira hakujya y'amazi tubabwire ko inkino zabaye mu mpera y'ino ndwi haba iwe mu bihugu bitandukanye muri Espagne mu Bwongereza n'ahandi tubabwire ko byagiye biragenda hanyuma tuze kurangiriza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nkuko vyama tubabwira basketball nuko rero mukanya twinjira mu idonito. Reka tubabwire rero yuko umugwi serukira gihugu urabandanya kwitegurira urukino zo huza na Centrafrique ku munsi wa 26/26 abakinyi rero bariko barashika na cyane cyane nabo muri ibiro bihugu bihanuriwe n'u Burundi n'ibiri hafi y'u Burundi twabwira ko nk'abakinyi bo muri Tanzania bamaze gushika muri kino gihe bariko baraza abakinyi bavuye mu gihugu cha Zambia n'igihugu cha Kenya abo rero harimo nk'abantu muri Afrika y'Epfo harimo aba Frederic Nsabiyumva abitwa Enoch Nsabumukama abitwa Bashaka Bienvenue harimo abakinyi ba David Nahimana harimo abakinyi benshi bakina muri akarere bahamaga mu biserukira gihugu kuko murazi ko akeneye abakinyi benshi kugira umumenyereza igihe yo ramuka sanze haraba anduye ikiza cha COVID aronka babasubiriza ko bitagenze uko babikomeye cyane nico gituma rero hatumwe abakinyi benshi cyane kugira asigarane ko abakinyi batari bake bashobora kumufasha abakinyi bashika 30 bashaka kumufasha kugira hagize akabazo baronkene bagatorera muti vyihuta kuko murazi yuko kugira uje mu kibuga muri kino gihe babanza kugupima yuko atamugera wa corona ofise nuko rero nuko vyifashe hanyuma ikindi kivugwa mu gwiserukira gihugu nuko abakinyi basanga bakina mu gabane wa Burayi aho tukovuga nka bagayire bigira imana ba Karebe bimenye imana ba Yusufu Nyange bose abo ntibarashika kubera murazi yuko mu bihugu byinshi hari inkino zabaye kuri no w'Imana aba kucubibura ya rero abenshi bahagurutse no munsi baracari mu nzira ntibarashika mumenyeza Jiminda yize yakamenyesha yuko umukinyi wa mbere wa nyuma azoshika kwa gatatu azoshika ku munsi wa gatatu bafisukira kwa gatanu ati nta kibazo kuko abakinyi bashaka ni buraya babamenyereye icyo bita tactique ati kandi baramenyeranye nabandi bari no mu nkino hari iwabo ati nico gituma atampungenge bimuteye abakinyi rero benshi baramaze gushika ariko hari abakirindiriwe na cyane cyane nkaho bakina hanze ndiko ndababwira bagayere ba Karebe ba Misi abakinyi ba Marco Emans abakinyi benshi bafite akamaro cyane gose kandi bashaka no gutangura mu kibuga ari batarashika nkuko nababwiye abamaze gushika nababa muri no bihugu byigeranye n'u Burundi ico kimwe nababa n'abakinyi hari muri za Tanzania abo rero bamaze gushika mu Burundi abandi baracategerejwe ariko uno musi muri nojoro canke je mu gatondo benshi bazaba bamaze gushika gira Jimmy Ndayizeye abakinyi biwe bose babone mu minwe atanu umwe asigaye ku munsi weje mbere rero haranatekanijwe ikiganiro kubamenyesha makuru n'ishyira hamwe ry'umupira w'amaguru wo mu Burundi kugira bavuga iby'iryo rukino ikimaze kumenyekana nuko babujije ko atamuntu numwe ashobora kwegera aho bagirira imyimenyerezo no kuvuga yuko ico bitawiklo nta muntu numwe arekuriwe babamenyesha makuru nta numwe amekuriwe kuja kuraba iyo myimenyerezo mu gwiserukira gihugu intamba mu rugamba kuko burya n'imigwi abakinyi babaturutsemwo iratanga gasopi kavuga iti abakinyi bacu tababahaye bakomeye mu bibazo badusubize bakomeye murazi kamune mu isi kiza bitoroshe nacyo gituma rero bafata ingingo zose zishoboka kugira abakinyi ntagira hano na hamwe bahurira n'abantu bavuye hanze ni ku kibuga kuri hoteli nta wundi muntu numwe ategeza kuba bari kumwe murumva yuko bitoroshe na gatoya ku munsi wejo rero ivyo byose ngira bizobonera umuco kuko hariho ikiganiro n'abamenyesha makuru kizotangwa n'urongoshira mu mpira w'amaguru ariko mu n'umumenyereza w'intamba mu rugamba nuko rero vyifashe mu mpira w'amaguru mu mugwi seruka ya gihugu uzatara mu mitwe n'umugwi wa Centrafrique bakayitsinda bizoba biriko birafata intumbero nziza yo kuja mu gikombe cha Afrika ugira kabiri bikurikiranye. Yo Eka tubandanye mu Burundi tubabwira yuko inkino za playoffs mu basketball zigiye kuzotangura ku munsi ku itariki 27 ku munsi wa gatandatu izo nkino niho zobana ku munsi w'Imana ingene bizo bazuhura rero Kern izokura izokina na Mutanga United Kern murazi ko yatwaye igikombe cy'uno mwaka Dinamo izokina na Gymkhana hanyuma Urunani ukina na Muzinga New Star na ikine na Rizipo izi nkino rero tuzobigaruka ko ku munsi wa gatanu uci izo nkino ziba mu kiganiro cyo kuwa gatanu
Tango kani jimi viratari mitima Wambie ko, pita zogera ko Umarakari utamenyu kunumerewe Wavuze ngo, si ngubo
Mihiganwa jibu farasa naho haraba inkino zitandukanye mu mpera y'ino ndwi turangije izo nkino rero zikaba zari zokundwa igira ya 30 umugwi wa Monaco ukaba watsinze Saint Etienne uwihanije mu kutsinda ibitsindo 4 ku busa Rennes itsinda Metz ibitsindo 3 kuri kimwe umugwi wa Nice nawo nyene utsinda Marseille yobaje cyane mu bitsindo 3 ku busa Rennes yatsinze Strasbourg ibitsindo 2 kuri kimwe Nantes inganya na Lorient kimwe ku kindi Brest inganya na Angers ubusa ku bundi Montpellier itsinda Bordeaux 3 kuri kimwe Dijon itsindirwa mihira na Reims ibitsindo kimwe ku busa nayo Lille ikaba yaratsinzwe itsindirwa mihira n'umugwi wa Nîmes wa 19 umugwi wa mu cyondo cya mbere ucira gitakaza mbere kuko umugwi wa Paris Saint-Germain ku munsi w'ejo mu ijoro wirahiye umugwi wa Lyon utsinze ibitsindo 4 kuri 2 hanyuma rero umugwi wa Lille wagiye gutsindwa n'umugwi wa 19 ku migwi 20 mu Faransa ucutakaza ikibanza cya mbere gica gicokeramwo umugwi wa Paris Saint-Germain
Gwifyo sokora vyo soso bikoru nibuka Wambie ngo nifyana nirana Uzo nyungunga nyasi soburu kunumbaho Chage sekute gwifu gitaba
Mu Budagi indwi igiri ya 26 umugwi wa Lasbig watsinze Amen Belfeld igitsindo kimwe ku busa Wolfsburg itsindira Werder Bremen muhire ibitsindo 2 ku busa ibitsindo 2 kuri kimwe hanyuma Cologne na Dortmund baranganya 2 ku bindi Bayern Dominique yanyagiye umugwi wa Stuttgart ibitsindo 4 kuri ku busa Eintracht Frankfurt itsinda Union de Berlin nayo nyene ibitsindo byinshi 5 kuri 2 Schalke 04 irabandanya kumererwa nabi mu higanwa yatsinzwe na Mönchengladbach ibitsindo 3 ku busa hanyuma Mainz itsinda Hoffenheim 2 kuri kimwe mu gihe Hertha Berlin yatsinze Leverkusen ibitsindo 3 ku busa Fribourg nayo itsinda Osberg ibitsindo 2 ku busa nyene umugwi wa Bayern Dominic ukaba uri mu cyondo cya mbere kandi uriko uragifata bimwe bikomeye cyane Kundwi igira 28 mu Butaliyano Genoa yatsinze Parme bitsindo 2 kuri kimwe umugwa Bologna utsindira Crotone muhira 3 kuri 2 Spezia itsinda Cagliari 2 kimwe Elas Verone yatsindiwe muhira n'umugwa Atalanta bitsindo 2 ku busa Juventus dotire ku kibuga cyayo yatsindwe na Benevente umugwi uri mu ya nyuma igitsindo kimwe ku busa ibintu bitanejeje na gato Cristiano Ronaldo mbere abantu benshi batangiye kubona ukuntu atishimye muri iyo minsi batangiye kubona ko ashobora kuva muri iyo higanwa y'Ubutaliyano bamwe bakavuga ati ashobora gusubira muri Juventus dotire abandi ati umugwa Paris Saint-Germain uramurindiriye urumva rero yuko Juventus mu bisanzwe iri kwiyatakaza igikombe bimwe bigaragara nayo umugwi wa Inter de Milan umugwa Inter de Milan ukomeye cyane muri ino minsi ukaba wowo usa n'ugenda wegera igikombe buke buke umugwa wa Sampdoria nawe watsinze Torino kimwe ku busa Milan itsinda Fiorentina ibitsindo bitatu kuri bibiri hanyuma Lazio Roma itsinda Udinese kimwe ku busa umugwa wa Napoli utsinda Roma mu rukino rwari rukomeye cyane ku bitsindo bibiri ku busa muri icyo gihugu cy'Ubutaliyano rero nuko nabo babwiye umugwi wa Inter de Milan uri mu cyondo cya mbere 65 Juventus ya gatatu ifite 55 hacamo amanota 10 murumva yuko bariko barabasiga kandi ari urukino rumwe batarakina igihe rero urwo rukino Inter de Milan karutsinda izo bisumbu ya Juventus amanota 13 bigoye cyane kuzobashikira igikombe cy'uno mwaka kiko kirabasiga Ligue des Champions babe mu gice cy'umunani gice cya nyuma hanyuma ihiganwa hariko rirabajana Juventus uno mwaka benshi bavuga bati hari crise kandi ishobora gutuma umumenyereza wabo Pirlo ashobora kwirukanwa yaramukenye mwiza cyane ariko kumenyereza biriko biratangura kumugora mugo we yivugira ati projet bafise no kufasha abana bakiri bato bakuba kumugwi ati siyo gutwara ibikombe no mwaka mugabo murazi kumugwi utwara ibikombe misi yose yito twa igikombe ahubwo ingorane zihera kuri umumenyereza nyene kuko ivyo bayasabye bayimuhaye nawe bakamusaba igikombe atagitanze bagaheza bakamusezerera mwarabibonye abakinyi benshi baba ibihangange siko bamenyereza migwi neza ivyashikira Lampard mwarabibonye kuva asubirizwa umumenyereza musubiriye Thomas Tuchel ntaratsindwa urukino na rumwe ariko Lampard mu guhera ugejeje abakunda Chelsea barahazi Reka tuje mu gihugu cha Espagne mu ndwi ya 28 Betis Sevilla yatsinze Levante ibitsindo bibiri ku busa umugwi wa Athletic Bilbao unganya na Eibar kimwe ku kindi Celta Vigo itsindirwa muhira na Real Madrid ya Karim Benzema meze neza cyane ariko abantu benshi batumva igituma Didier Deschamps amuhamagara mu mugwi serukira gihugu mu Faransa mugabo muri Real Madrid abica bigacika Didier Deschamps rero avuga ati ibyo mu mugwi ni mu mugwi ibyo mu mugwi serukira gihugu nje ndabibazwa Zidane nawe ati uwo mukinyi wanje yarakwiye kujya mu mugwi serukira gihugu ati mugo ko atari genda bumenyereza nta kundi ati yagumyanye natwe jewe biraheza bikanezera naho nawe nyene byonezerewe cyane agiye mu mugwi serukira gihugu Huesca yanganije na Osasuna ubusa kubundi Valladolid inganya na Sevilla kimwe ku kindi Hetafe na Elche kimwe ku kindi nyene Valence itsinda Grenade bitindo biri kuri kimwe Villarreal itsinda Cadix bitindo biri kuri kimwe Atletico de Madrid itsinda Deportivo La Coruña Alaves itsindo kimwe ku busa nayo Barcelona yagiye gutsindira Real Sociedad muhiri bitindo bitandatu kuri kimwe bitindo bitandatu harimo bibiri vya Lionel Messi akaba ngo na kimwe cha Antoine Griezmann yarakwije imyaka 33 uwo munsi bakinugo rukino akaba yavukiye itariki imwe n'umumenyereza wabo Ronald Koeman murumva rero yuko umugwi wa FC Barcelona uri kuregera Atletico de Madrid mu kibanza cya kabiri na manota 62 mu gihe Atletico ya mbere ifite 36 Real ikaba mu kibanza cya gatatu na 60 hanyuma murumva ko iyo migwi itatu ariyo izobarizwa mu gikombe uno mwaka Rekarero tu jemi higanwa jubgo ngereza tubabwire yuko kundi ya 29 umugwi wa Leeds United watsinze Fulham bitsindo biri kuri kimwe Brighton itsinda Newcastle United yorohewe ku bitsindo bitatu ku busa hanyuma umugwi wa Aston Villa watsindiwe mpira na Tottenham bitsindo biri ku busa West Ham United inganya na Arsenal bitsindo bitatu kuri bitatu izindi nkino zizokurikira mu higanwa jubgo ngereza zikazoba itariki zitatu z'ukwezi kwa kane murazi yuko imigwi yose ubunya yagiye mu mugwi kira gihugu abakinyi bose bafashe indege bagana ibihugu byabo nico gituma muri nondwe atazinde nkino zihari amahigano kazosa gutangura itariki zitatu z'ukwezi kwa kane
nagomba gukaraba numa mukore wanje kokende kiri kikurutu yakubitiye muriana oniri kikurutu bamusubije bati wowe wenda tuse
Reka turangirize muri Leta Zunze Amerika tubabwira ko Cleveland Cavaliers yirahiye umugwi wa Toronto mu kutsinda amanota 116-105 Detroit Pistons itsindirwa mpira na Chicago Bulls amanota 116-106 Brooklyn Nets yatsinze Washington Wizards amanota 113-106 Philadelphia yagiye gutsindira umugwi wa New York Knicks muhira 111-100 inyuma ya prolongation hanyuma Phoenix Suns nayo itsinda Los Angeles Lakers 111-98 mu gihe Dallas Mavericks yatsinze Portland ku manota ijana mirongo itatu nabiri ku mirongo icyenda nabiri. Mudukundire rero bakunze bakino kiganiro, tubasezere tubashimira cyane ko mukunze kudukurikira muri benshi. Mwari kumwe na Desire Hatunimana kuri mikro mu buhinga bw'ivyuma yari Jospe Nduwimana. Mugire umunsi mwiza.
Ingino kwira jo inzamba.
Kino kiganiro gicija nino amakuru yo mu Burundi, mu karere ka Afrika y'Ubuseruko, eka nayo muri Afrika nzima. Muri kino kiganiro cyanyu kidusiga inyuma n'ibibera ku yindi migabane y'isi. Mugishikirizwa na Desire Hatungimana.